Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri sura gatano muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongoye ibiganiro namakuru vyuno mwanya.
Twaciye dutabaza abajeje umutekano bajyaho muri environnement baraza kuzimya mugabo nta n'umwe yokoye ikintu na kimwe mu bintu byari mwa kioski.
Uyu ni Ndayiragije Obed arongoye zone Gitaba ni mu ntara ya Rutana mu gihugu cy'u Burundi asigura ivyo yabonye igihutuzu tudandarizaho mu badandaza bo muri ako karere twasha mu ijoro twaraye dusozereye iyo nkuru co kimwe n'amafaranga Leta y'u Rwanda itegekanya kuzokoresha mu mwaka w'2018 usha 2019 ni mu kanya isasi. Abadandaza badandariza hitwa ku Gitaba ni muri commune n'intara ya Rutana mu gihugu cy'u Burundi babuza yo bacana nayo bamira inyuma yaho utuzu badandarizamo duhiriye tugatokombera mu ijoro ry'uno wa gatanu rishiru wa gatandatu agaciro n'icate yo muriro ntikiramenyekana igipolisi kivuga ko kikiri mu matohoza. Mugenzi wacu mu Rutana Chris Munezero yanyarukiye ku Gitaba kuraba uko vyifashe.
Barahishije ibintu byose bari bafise narakimwe bokoye.
Ushikigeje sadi tanu z'umutaga umwotsi warugifumba mu bisigarira bigizwe n'amabati n'imbaho ahahora utuzu two kudandarizamo aho benshi bakunze kwita ku Gitaba. Kubatahazi ni ku mahwane nibarabara rija mu Rutana irija igitega hamwe nibarabara rimanuka muri commune Rutovu mu ntara ya Bururi. Ndayiragije Obed arongoye zone Gitaba avuga ko yatabajwe mu ijoro ngo afashe ariko nta carokotse.
Hari nk'isa 4:30 niho bantelefona ndi mu rugo iwanje nshitse aho kumasanga nzira kwibarabara ica igitega no mu Rutovu ija i Bujumbura niho nashika sanga amakioske ariko arasha. Twaciye dutabaza abajeje umutekano bajyaho muri environnement baraza kuzimya mugabo nta n'umwe yokoye ikintu na kimwe mu bintu byari mwa kioske. Kuvuga ko yari amakioske 27 barahishije ibintu byose bari bafise narakimwe bokoye.
Bamwe mu baburiye ibidandazwa vyabo aho ku Gitaba bafise ibimenyetso vyihahamuka vyahanonekariye mu ijoro ryo kuwa gatanu rishiru wa gatandatu bikaba bidaharugwa.
Ko ari umuntu umwe yitoma atarwa yafise magazi yari yuzuye no hejuru nawe nawe yameze kumerwa nabi ntawe umubaza ntiyo kubwira ibyarimwo. Bwa mbere harimwo abafise abakoreraho ibintu by'amakinga barahishije ibintu by'amapine amashambriyeri barahisha hariho n'abari badandazamo imiti inka arahiye imiti yose yari muri iyo kioske. Harimo abadandaza ivya butike abadandaza ibiharagi harimo abadandaza ibiyeri harimo abadandaza amafu harimo abadandaza imiceri eke ibintu byose nakivokoye.
Aho ku Gitaba ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana abantu bari bakiza kuraba ibyononekaye gushika kuri uyu mutaga. Muri bo Njejimana Bosco umwe mu badandaza baburi utwabo muri uyo muriro nta byinshi yashimye kuvuga.
Kenari ifise umutahe kuciriye nk'imiliyoni nka 3 byose byarahiye anakimwe narokoye nimo bisanzwe nari muhira bagize barantelefona nze kurabasanga byose byamaze kwaka abindi.
None uyo muriro wahoneje ibintu bitaramenyekana agaciro woba wavuye kuki? Umukuru wa zone Gitaba ibaza ko vyoba vyavuye kugusamara kw'abadandaza imfungurwa zitetse.
Twitohoje twumvise yuko ari umuntu yoba yari yasize imbabura irimwo ibiharage kuziko abishyiramo impande ya kioske hanyuma indani acirataha yaciye hafatwa urubaho iyo makioske yose acarashe.
Uyo mukuru wa zone Gitaba hamwe na bamwe mu bari aho bavuga ko iyo ariyo yoba ari inkomoko y'umuriro mu gihe ku rundi ruhande hari abemeza ko uyo muriro uba wavuye ku nsinga z'abari bacometse amatelefone yabo zahiye. Mu gipolisi cy'u Burundi ntacyo baravuga ku nkomoko y'uwo muriro. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi akaba amenyesha ko amatohoza yatanguye. Igitaba mu ntara ya Rutana Chris Munezero ijwi rya Amerika.
Kese Munezero harakinuye imbere yuko dukubitira mu Rwanda tubahimirize kuzokurikirana ikiganiro gishasha kigiye kwitwa kwa Nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kizoza kiragaruka mu bisata bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi harimo nka politiki intwari bereye umutekano n'ibindi ico kiganiro kizoza kiraha ijambo impande zitandukanye atozi sizi inyuma ni guhera kwa gatandatu hama rero mukazoza muragikurikirana iminsi yose ya gatandatu kuva igihe cy'isaha 12:15 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda n'imisi yose kwa Mungu ayo masaha nyene no kuvuga saa 10:15 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda ikiganiro kwa Nyaburunga gishasha cy'ijwi rya Amerika Nane biciye ku masonga nkitangura muri ndwi turiko turasozera inteko zishinga amategeko z'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko zaremeje amafaranga zokoreshwa muri ivyo bihugu umwaka w'ibihumbi 2018 ushaba 2019 mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Assumpta Kabuyi ejo kwa gatanu yakurikiranye imirimo y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda
Abadepite mu nteko ishinga amategeko bamaze kwemeza umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari ungana na miliyari 243 n'ibice bitanu muri izi miliyari zigize ingengo y'imari y'uyu mwaka 2018-2019 amafaranga azaje imbere mu gihugu angana na miliyari 1645 n'ibice bibiri wongeyeho inguzanyo ziva hanze zingana na miliyari 442 n'ibice bibiri bikangana na 84% y'amafaranga yose akenerwa mu ngengo y'imari y'igihugu gikoresha amafaranga angana na 16% ahonye na miliyari 396 n'ibice bitatu ni inkunga ziva mu mahanga muri ingengo y'imari kandi amafaranga akomoka ku misoro azaba miliyari 1,551 n'ibice birindwi yiyongeraho 13% ugereranije n'uyu mwaka andi mahoro ateganijwe azagera kuri miliyari 155 n'ibice birindwi minisitiri w'imari n'igenamigambi Ziyeri Ndagijimana yavuze ko ibi bigaragaza ko u Rwanda ruri mu murongo mwiza wo kwigira Ashimangira ko hari ingamba guverinoma yafashe mu bijyanye na gahunda y'imisoro n'ubwakirizi bwayo kugira ngo u Rwanda rugere ku ntego rwihaye mu bijyanye no kwinjiza amafaranga ava imbere mu gihugu Minisitiri Uziyandagije Imana yavuze ingamba leta yashyizeho kugira ngo ibashe kugera kuri izi nshingano
ukuvugurura itegeko rishyiraho uburyo bwo kwakira umusoro no kuvugurura nanone itegeko rishyiraho uburyo bwo kwakira imisoro ku nyungu ya VAT cyane cyane dukwirakwiza utumashini dukoreshwa n'abacuruzi hariho nanone kuvugura itegeko rigena umusoro ku mutungo utimukanwa ndetse hari no gushyiraho itegeko rishyiraho ibipimo bishya by'amahoro yakwa ku byacuruzwe bimwe na bimwe nk'inzoga itabi n'ibindi hari kandi n'amavugurura y'amahoro ya gasutamo twemerewe mu rwego rw'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba duhuje gasutamo
Minisitiri Mari yavuze ko mu rwego rwo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda ubu amahoro yakorwa ku bicuruzwa by'ibanze nk'imashini n'ibindi bikoresho by'ibanze bikoreshwa mu budozi bw'imyenda no mu nganda zitunganya impu zo zizakomeza kwishyura amahoro angana na 0% aho kwishyura 25% ibikoresho by'itumanaho bikomeze kwishyura amahoro ya 0% aho kwishyura 25% Minisitiri Ndagijimana yakomeje avuga ko mu rwego rwo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda imyenda ya caguwa izakomeza kwishyura amadorari ane ku kiro ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda agera ku 4,500 ku kiro aho kwishyura 2,500 ku kiro nk'uko byari bisanzwe inkweto za caguwa zizakomeza kwishyura amadorari 5 ku kiro ni ukuvuga agera ku 4,500 mu mafaranga y'u Rwanda aho kwishyura 4,400 mu madorari mu rwego rwo guteza imbere inganda ziri imbere mu gihugu ibi abadepite basanga ari uburyo bwiza bwashyizweho bwo guteza imbere ibikorerwa mu gihugu imbere kuko ubundi wasangaga ibintu bikorerwa mu Rwanda ari byo bihenze yaranije bitumizwa hanze y'igihugu. Uyu ni Depute Teobari Mporanyi.
Mu rwego rwo guteza imbere Made in Rwanda, nuko ibikoresho by'ibanze byashyizwe kuri zero ku misoro. Ibi bizatuma ibikorerwa mu Rwanda nyakwa speaker bihenduka kuko wasangaga abantu benshi bari bafite ikibazo kuko ibyakorwaga mu Rwanda wasangaga ntaho bitandukanye n'ibikorerwa mu mahanga bigatuma abari bafite iyo initiative yo gukora ibikorewe iwacu bacika intege kuko wabonaga nta profilimo ariko turizera muri ingengo y'imari ubwo ibikoresho by'ibanze bizakoreshwa bizabyagabanyijwe na ko imisoro yashyizwe kuri zero bizatuma n'ibiciro bigabanuka ku buryo nta concurrence zatugifite kubikorerwa hanze biza bihenze
Muri ingengo y'imari amafaranga menshi azasorwa mu ngengo y'imari isanzwe ni ukuvuga agera kuri miliyari 1,666 n'igice kimwe akaba yariyongereyeho 12% ugereranije na yari ariho umwaka ushize. Aya mafaranga azafasha mu kwishyura imisoro y'abakozi ba leta n'amafaranga azafasha inzego za leta kurangiza inshingano zazo. Undi mubare utari muto w'amafaranga azifashishwa mu ngengo y'imari n'azagenda mu bikorwa by'iterambere ayagera kuri miliyari 996.6 mu mafaranga y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Kakazi kikabamenyesha ku ijwi ry'Amerika ribazaniye amakuru kuri Mondial iri kwirabera mu Burusiya. Iyo mikino rero yo guhiganirwa igikombe cy'isi mu mpira w'amaguru irakomeje nkuko ijwi ry'Amerika ryavyemeye rizoza rirabaronsa amakuru ku mwanya ibizoba bigezweho mu Burusiya. Ayo no munsi turabaza mugenzi wacu Etienne Karekezi. Etienne, vyifashe gute mu Burusiya?
Diane, ndagushure kandi ndagushimiye. Uyu munsi kuwa gatandatu ramakipe yakinnye nayo mu itsinda rya C mu kanya gashize, Argentine yakabuhariwe Lionel Messi imaze kunganya na Iceland igitego kimwe kuri kimwe. Ni umukino waranzwe ahanini nuko kabuhariwe Messi yahombye penalty yari gutuma Argentine yegukana amanota 3 y'uyu munsi. Birumvikana ku batumva benshi ikipe ya Iceland isa nk'aho ari ikipe itazwi, ariko umukino w'amaguru imaze guhangana na Argentina Lionel Messi bigwa miswi kimwe kuri kimwe. Nano masaha ya kare uyu munsi nanone Ubufaransa bwatsinze ikipe ya Australia ibitego 2 kuri kimwe. Igitego cya kabiri cy'Ubufaransa cyabonetse ku munota 80 umukino uri hafi kurangira, cyatsinzwe na kabuhariwe Paul Pogba. Iyi ndi mikino y'uyu munsi kuwa gatandatu niyo mu itsinda rya D. Ubu tubagezaho aya makuru. Ndakurikirana umukino uhuza ikipe y'igihugu cya Peru muri Amerika y'Amajyepfo na Amerika y'Amajyepfo n'ikipe y'igihugu cya Denmark yo mu Burayi. Ubu nabwo tuzakubagezaho uko byifashe. Ni ku munota 11 ubu amakipe yombi aracyanganya ubusa ku busa, ariko ni umukino nawo utoroshye kubera ko amakipe yombi ari Peru ni kabuhariwe, ari Denmark nayo ni ikipe ubusanzwe idakangwa n'ikipe iyariyo yose. Naho mu kanya kari imbere ni saa 3 z'ijoro ikipe ya Nigeria iraza gukina na Croatia yo ku mugabane w'Uburayi. Nigeria ni ikipe ya gatatu ya Afurika igiye gukina mu mikino yabaye ejo kwa gatanu. Diane, indi kipe ya Afurika ikinnye ni ya Maroko yatsinzwe nabwo bigoranye n'igihugu cya Iran hafi ku munota wa nyuma rwose igitego kimwe ku busa. Mu ndi mukino wabaye ejo kwa gatanu nababwira ko Espagne yaguye miswi n'ikipe y'igihugu cya Portugal bituranye ibitego 3-3. Gusa akarusho kuri uyu mukino wahuje Espagne na Portugal, Diane, nuko uyu mukino waranzwe cyane n'ubuhanga ku mpande zombi. Ariko ku ruhande rwa Espagne habayemo amacenga menshi gushakisha gutsinda, ariko biranga amakipe yarasatiranye. Hazamo no kureba nayo ingoro y'igihe rwose hagati y'abakinnyi ba Espagne n'aba Portugal, cyane ko ku mpande zombi abakinnyi bombi bakina amakipe akomeye muri Espagne ariyo Real Madrid na Barcelona. Urebye Espagne yakiniye umukino wa kataraboneka ariko ntiyabasha gutsinda. Icyabaye akarusho ni iki? Nuko kabuhariwe Cristiano Ronaldo w'ikipe ya Portugal usanzwe akinira Real Madrid yo muri Espagne yatsinze, Diane, abatwumva baratangara abatabyumvise neza, ibitego 3 byose by'ikipe ya Portugal, 3 birimo igitego cya penalty ndetse n'icy'abaza umukino w'amaguru bita ko ari coup franc yatereye kuri metero zitari nyinshi cyane. Abakinnyi barumirwa nyezamu we ntiyavuye naho arahagaze ntiyagerageje kugira ngo afate uwo mupira, ahubwo yararebereye gusa igitego kirinjira hafi ku munota wa nyuma birangira bityo ari 3-3 guharisha.
Urakoze cyane gose Ten Karekezi. Hama ubandanye ubikurikiranira hagufi kuri Facebook, turaza gushira ko uko bizoba vyaheze muri uyo mukino uri kuraba.
Ndagushimiye cyane Diane.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Mondial 2018 tuzokwama tubageza hama kurgezeho kumwanya kumwanya. Muracabandanya kumviriza ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya turaza kubandaniriza mu ntamenwa ariko imbere yaho gatonya ingene mushobora kubandanya mwumva ibiganiro byacu.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuandanirize ku ntamenwa.
Kaze mwumvirize igikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Kuranyo manga reka cyane ijyami
mukama w'ikigongo yidi uracyari mu buriri gawa muhungu ugawa urakomeye wabonye amasaha
gakwisabye amasaha ndayarondera kwiki burazi imyaka heza byongura katigira hagararaga yibe nawe
yidi kuri ubwo urafa ngaho cyangwa hatuje kwishyura ubu yarusigaye wiga imwe mu nzu
ushima rya nk'ibyo uzosubira kubona genda wege wowe ni watsinduzo nkize
yidi reka kunshereza cyangwa hatugende urabona ingene wigira nk'umwana wo muri gardienne kandi ukuzi
reka kuvukura muri iyi mbeho wowe ni wagenze ije aho ntuyizi
ariko gajidi igihe mama yapfa yatubwiye ngo iki yakubwiye ngo uzacyeba amashuri
Ivete ndagusabira yo kubinyibutsa ibyo mama yasize ubona bigeze hehe none
nanicyo nicyo cyatumucuhe bamashuri
reka mama
ndagusabira ke kwihamenyo y'abatwenzi
mbega amashuri aho kubaza ndayigira iki ngo azongarukarire mama ibyanjye byarangisha mpa amahoro
mbiza ndakubwire zizi ni waba warakunda mama gerageza wubahiriza indero yaduhaye kandi reka kunshavuza
Shavuwa changu leke, jewe na shuwe nzo subirako.
Ni
usingene wa maria na tubisu wabu waziga yanone kabili kwa ijande vile ni mugole wiwe.
Norenda kubaji. Wabji shuwe wibata mkwa wakini. Ayo wahora wakuriha ni wazo chavi chichiriza kuwe.
Nunu wende hugira harikindi bari waga mjetari ichu. Kumana wali kubaraja matungo ya chuyo. Wazo tirayo wakuyehehe waja wakungu. Ndakugia na kuesha gaivi. Jewu zina wakanda ambi. Numba no panga vaho ngahamvira mama
urumva ibyo uri kuravuga gakiti
none genda kwishye ntucire ibyo bujya aho nyine nuko nakubye simpa mvuye ngaha urabona gusigara gashaye bete ugaburi gwije umuvyo nyine nkimbwa kandi rwo guzu nyine
cyo ndese simpa venture kwa mugabo sigara uravye yumvira neza iyo siyo ndero mama yaduhaye naha takiriho uri kuramuteza isoni
Ego gena na muteze isoni abayuzo gakwa ngwambone niba kwaza uti kibanza muri gitanga
ivyo ntavyo nkwemereye utegereza kwiza vyanka cyakunze
Ewe bakabana kosha dokwiri bawe shwaya yabuga kigira abanyanga uhewe yune kurufundi hari gize mahera gweba kodi
ariko nawe enge mbono shaka nce nirigwa nicaye ningene nikundira kurima kama mwanje nayo nakenya ho ndima nayo je urazi ko bitangwa nabi
kana no rema sasa hawa buzeliho Itongo jada ata nini nini. Nao tizori gulisha nukuni tizori mara.
Uzigute gasha kutuwa ndani ugulisha.
Nunu wa
mbikani. Kukuna watangwe kutuwa kukuha gara limbeti.
Nande. Nilasha kewa zani nini munda. Chenda kuwa hiracho wa zio hiracho mbevele. Kasha.
Nihere nubwa gafuni, sigo wa mpaye, hewe, na hao na gafuni.
Kukaburo wa mkawoni, hagide nukumba, kukui gamba kwa wavuti.
Hati kukaburo. Kwa nabwe anatumbe, kukirango nichewe na rishi.
Kasi wa nukuri.
Ega nukoyele vimeze, ikiza kita guhitanya kila guhitanya.
Uweshe muhoro, urabona ingene usigaye yaga yaga, umengo ndaranda gusiga.
Kana wewe roshe bona ahini ni ndaga siti susu yego kwa tasiye kubinkumi
nya no ni ajoshe kuri mango hasigaze urakubita isu kikinjira yose
ekasha kuminata murundi kaje yaratabire ndimoziwe basha mana kandi mo nimwe yiwitamera
yes ico gituma bigabona hanje baguma bahekenya imisaya ubaza yuko ari urukundo gushi bafiye bajya abantu
gwai nahe kaje wari ko barajingwa ni bitoki amwe ni bigori biyakayaka hano bitongo sha barahumba tuzobijya bajingwa
yobazi none jo ndatoye ico twogira kugira abace batuva ko Burundi
ahota Arocho ni mutwe mwisemo.
Eh.
Uri kurateye ku mutwe.
Kintu cyo kutamara muke badakubita urugoye. Umuhinga ngo ahigurwa n'umuntu.
Mukaboka. Mbira ntuza tugikorere ko ubugani wawe. Kuko nta gushya bwose.
Umva ndakubwiye. Neza utukanagara ya matongo yose. Sigora mu munawe. Uyandikishe mu komune kizina cyawe. Ndende ndaberere ico baje iyo bazosubira kuzezeta bavuga.
Karangaha. Ubona none. Uratse ubwenge. Usha ukubona ugenda wunamye. Nukuri ntabyo yoguha.
Reka ndakubwiye. Ngiye kuva aho mboneye bajya abana bagiye kuturiga. Naciye ntangura kwiyumvira icyo twokora. Numva ntabitoyega ntuzi.
Kubitora gusa. Muzitane n'izotuma ngenda musororere. Nakayosa yanyanditseko. Aho tuzuba tubabwiye tuti funga kiri
Nikitwarira kubise ko
nimwe
kandi nari mwe ruminata aheruka kugura utugibagire
oya oya oyaye ika Rwanda ndabireke kuko si cy'umujyango zo kwandikisha yasigwa na data gusa abwire ko ari jyo y'umuhungu jenyine nasigaye
niyo wumva bigabazo hapfabwa yuko ari mwene ntagurigwa aho turatsinze rurayi ndakubesha
caga rero je kuguha kabwe aho wahereye ucuri ku mutwe mwisemo aho nawe cuhareka Ivete ni yataha arahamarira cyane mbere zo acha zo kumasiye kwishure hazo hazindukiye
ko giniza wanje nanja kanyota kari gatangwe kunyagaza mu mihogo
Okay Mumbizi kenge depositus Ivete
Sa
tora makopi yose abandi buheje kuyitanga sohoka après la récréation abavizyo batumva mu biharuro azoba ari umwanya wanyu wo kubaza ibibazo byose byose
akira monsieur muraharura murayo ko byose bipiye
icyaranga ubiharure wewe wenyine
yeah.
ucuguma ngaha ndavize ico tuvugana
ego hinge ndaziharuro
nizeye kuno munsi hoho iyi interrogation mejeje gukora wayito
ngira nagerageje Mugabo kesi ya kane sinari bwayikoreye mesi umwanya wacumbana mu.
Ewe gayewe isa yose pour quatre questions aussi facile. Tout simplement have the womb.
Oya kuvyumva ho nama murazi kwa tari kirenga mesi. E ni mwakire zino copy zirakwiye ni 105.
Okay, aho rero. Bya bintu wagize wabitumwe niki gayivete.
Jewe, nakizi kiga mesi. Murambabarire sinawo ya neza mesi ivyo bintu musha
kumva. Ukabura kwigira gogo gose.
Eh.
Jewe nashobora kukubwira kuja kwiga mu cumba. Ukanga. Urazi kugayana wewe.
Eh? Ya monsieur esu kugayana n'ukuri. Gusa sinumva ingene no kwinjira mu cumba cyane. Nasha numva umenga biragoye
mesi. Bigoye gute?
Kuri jewe.
Icumba sigwanje. Sije narinda kurungitsa.
Ego mugabo.
Ego mugabo. Nta mugabo ngaho. Ako kagaye kawe jewe nako nemeye. ndashobora kugira effort yo kukwigisha nawe ntubibone
nuko ndabibona kandi ndabashimiye cyane mesi mani bahezagire
mesi umviriza rero Yvette
sa
Imana mukomeza gicisha muri wewe nyene. Nico gituma utegerezwa konyoba ha.
Yo, none se ndakubaga monsieur. Nuko rije ndakubaha cyane monsieur.
Maybe ubwo urashaka kumenya
n'ishuri. Ndabishaka monsieur, ndabishaka kumenya. None hari uwo kwivuza kuyoberwa monsieur.
Aparama we mbona umenga n'ibyo ushaka.
Ya.
Kandi uzobironka sindakubesha. Ubananije wifata gutyo nabonye.
Eh.
Ikizoba ntuzumbatse.
None mumpoye koko ntagiye mukwigira mu cumbi wanyu ga monsieur none.
Uri kurasambisha je.
Oya mbabarira monsieur.
Uzobiraba nawe umwakwe. Niho nzomenya ko wihenze.
Oya monsieur mbabarira n'ukuri monsieur.
Ikigongwe ntugisabira ngaha.
Eh.
Ndindira nzokosora ya makopi nabi ngene wakoze. Ha muzoza muhira tubivugane. Wavyumvise?
Yo urakamaze gamana udasiye kuva mu bwoge na duceye
ndaguhiki wewe nubona ko atakiriko nkubusi numvise nico ngize
he kanaje mu mutwe numva hari gicuga wangu ubenge nibutonze ne
wamaze kuruma mama kare wakwigarime gusa ugacuboreko none ubumara n'utubure tubiri
aha narize ndamenya wangu he wa muhungu be washavuye Wefi yake ni yae.
Mama. Aliko mwahongo muna tei soni. Imisi yose kuiligara nguko menga ni mugira yu muba.
Oh, hivi iki. Ngaone lopatira gira tanguri misa.
Na abdama wama.
Ngaone lopata abakore ziwazanya. Michami genda guti.
Karibu shafi ya
kena kurongela
kakuye wichare kuru. Ehe kila kaniko kateme kani.
Asha, hongo wara guhenzi. Jewe yake ni kwenye chai murika no gahing. Wapi, emu. Ifyo jewe, ewa, ifyo jenda bile
engesu. Ah, umbise gajiti. Iri garangori la muroka. Mbe kukomba kuigiru wa hatari ni wikika na.
Mule ke mani mito. Ika na mbeke nyele. Mugu uzi mandamu guiza ngabu gabu ngabu gabu. Ngeza ngongera nkabukura
mwe. Hano hano ko oya nda we hano hano ko amutukuntu.
Amutiki. Amazuru ya watumva neza.
Amuturunu nyene kuko ari abantu mani we navyo wumva.
Rero basha ivyo bintu mugira sivyo ndababwire. Murakwiye kwikebuka. Kuko nka ekipe y'intamenu. Dutegereza guhanurana ariko ndabeshega ba nyumvira cyangwa urumugere
cyayo duhanurana mu biki wowe duhurira mu kibuga ntabindi sivyo gajite
nivyo nyine diwa
ukabura gushigikira na mahopa
bencha nka ugomba kwikira kapiteni cyangwa coach ninde yagutoye gawa
nonogira ndenda kuba kapiteni ugira ndabahanura ipe intamenwa Duteza kurangwa na discipline ariko ibyo ndaniye yamawe tubwiye tukabera karura abandi urundi gwaruka gose
discipline beki wakigembeze jewe nta mwana ndavyara
none ntuzovyara
banyina nibatabarira birabashe
reka kutugora shata yendere jani wanyo
turaburiye hejuru washe
ku kagende uti kuranga hanyene turi ubumani navyo baruzi
okay em reka ndagiye mugabo ndabisubiyemo mwebwe muriko muratukisha intamenwa
Ahubwo na urangendo akwiye kumenya utwe man.
Eka ndigiye.
Genda pangaha.
Ndagiye.
Urabona uwo muhimbire arigira umuhinga.
Nikibangu.
Ukaronda cyarushija abandi ukakibura. Urazi. Umunsi yasanze akambiro kabonetse azotubona iryo shano
agira imana ko yasanze mpengamye ntaratumbira neza mare je nari kumwereka
none gashajite uyu munsi twirirwa gute aje mukanya nca ntangura kujugumira nabitatu wogira gawangu
reka shareka kwandebere no bikura he kandi aje ntawose numva ko bigira bibe nabikwere none tubigenze gutega mana twipange mu
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasezeye naho ubutaha.
Nuko rero ni no kuntamenwa duce tuba turabangira ibiganiro twa twafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda njuti bakunze mariko muratwumviriza mwakenuye cane gose yakoze Fatuma Limasi Kalala yegeranije amaji na ingenieur yamufashe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazi ndayifurize kugira weekend nziza no kubandanya mukurikira ijwi rya Amerika haba muciye kuri shortwaves muciye kuri Facebook yacu VOA radio yacu canke kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com muranigwe mubanye no muvyanyu.